VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje kubagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese rero ndabasuhuje aho muri uyu mwanya twibande ku makuru yo ku Burundi.
Mu ntara yose ya Kirundo turashoboye guharura impunzi zishika hafi ibihumbi indwi. Mw'ibyo bihumbi indwi aramaze gutahuka bababa ibihumbi bitatu n'amajana atanu.
Yego, uba bafashe ubaze bafatanye muri giteranye Dani turamuze mu mezi y'Abarundi, baravuga yuko nawe nyine atakirekire yo babizi ko byumvikana ko ashobora kuba ari nk'imento nyaba bamugiriye.
Uwa mbere mwumvise ni Buramatari mushya w'intara ya Kirundo, naho uwo mukenyezi numwe mu ndongozi z'amizero y'Abarundi ni mu Kirundo. Iyi nkuru ku bijyanye n'ingaruka z'umutekano muke mu Burundi murabizi amezi atandatu azangeje ubundi ku wa mbere. Iyi nkuru yo kimwe n'ubukene mu ntara ya Makamba n'ingorane z'abanyamweru mu ntara ya Cibitoke, zose tuzagaruka gato mu biganiro byacu ku ijwi ry'Amerika. Nawe ahuri ndakuraritse, komeza wumve radio yawe ijwi ry'Amerika. Abatwumva banywanywa ijwi ry'Amerika aho muri hose, dusubiza amaso inyuma gato. Ejo bundi ku wa mbere tariki 26 y'ukwezi kwa 10, amezi atandatu ni ukuvuga igice cy'umwaka, kizaba cyuzuye umutekano muke, imyigaragambyo, za geregere, imigumuko, urugomo, ubwicanyi, guhunga igihugu. Amazina ni menshi. Ese byifashe bite? Byafashe intera idasanzwe. Ese Abarundi bahunze igihugu barangana iki? Abishwe barangana iki? Bishwe mu buhe buryo? Bazize iki? Ese Abarundi bafunzwe ni bangahe? Bafunzwe bazize iki? Ubutungane bwigije hehe ikibazo cyabo, amadosiye yabo? Ibibazo ni byinshi amezi atandatu ashize. Ibi byose nibyo tugiye kubagezaho muri iyi minsi mike duhereye muri iyi weekend. Amezi atandatu Abarundi bahagurukiye kwanga ko Perezida Petero Nkurunziza yakwiyamamariza manda yindi yo kuyobora igihugu. Muri make turatangira kurebera hamwe ingaruka zabyo nyuma y'amezi atandatu arangiye. Ingaruka nizihe? Tubanze tubisesengure, tubisegure ariko muri gake cyane, tubisegura ku buryo burambuye kuri bamwe, kugira ngo tubumvishe neza ko imibare twagiye tubona ishobora kuba ari imibare ituzuye. Imibare itangwa ari aho ishobora kuba idahuye n'imibare mufite nyakuri aho iwanyu, kuko ari aho abanyamakuru bacu batagiye bahabwa amakuru yose n'abashinzwe kuyabaha ku buryo bwizewe. Turahera mu ntara ya Kirundo, ahanini ni intara z'amajyaruguru eshatu zirimo Kirundo, Ngozi na Muyinga. Muri aya mezi atandatu ashize abantu batandatu nibo bamenyekanye ko bishwe biturutse ku mpamvu za politiki n'umutekano muke mu Burundi, ariko hari mu ntara ya Kirundo na Ngozi. Abantu batandatu mu ntara ya Kirundo bafunzwe bazira icyo ubutegetsi bwita imigumuko, naho 22 bo mu ntara ya Kirundo na Muyinga bafunzwe bashinjwa gutunga ibirwanisho. Ibi byose ni ibyo tukurikiye mu mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze, umunyamakuru wacu mu Kirundo, ni ugiye kutugezaho ibisobanuro kuri iki kibazo.
Kuwa 27 ukwezi kwa kane haraye hatanguye i Bujumbura imyiyerekano y'abiyamiriza igenwa ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'umugambwe wiwe CNDD-FDD ngo userukire mu matora. Imisore igera kuri 6, 5 yo mu 8 amizero y'Abarundi n'umwe wo mu mugambwe w'imbogora Burundi Parena yarafashwe n'igipolisi yagirizwa kugira imigumuko. Hari nyuma y'imyiyerekano yavuye iburizwamo n'igipolisi mu ntara ya Kirundo. Iyo misore yose ifungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi. Umugambwe CNDD-FDD umaze gutangaza umukandida wawo Perezida Petero Nkurunziza, abantu bari batanguye guhunga imbere yuko atangazwa, barabandanije n'inyuma yaho. Mu ntara ya Kirundo hahunze abantu benshi cyane, ibiharuro ntivyigeze vyoroha kumenyekana vyaba ivy'abahunze canke abahungutse. Ivyo vyatuma nuko hari abagenda bakongera bakagaruka mu ndwi zibiri ziheze mu nama y'umutekano yabereye muri commune Ntega. Uramatari mushasha w'intara ya Kirundo aherutse gutangaza uko ibiharuro vy'abahunga n'abahunguka vyifashe.
Mu ntara yose ya Kirundo turashoboye guharura impunzi zishika hafi ibihumbi indwi. Mw'ibyo bihumbi indwi aramaze gutahuka bababa ibihumbi bitatu n'amajana atanu. Harimo benshi baza baciye kuri rubibe rw'ikaburimbi rwo mu Gasenyi, abo nabo bisanga nyine ari abantu bifise. Hari n'abandi baca mu byambu bisanzwe, hari n'abandi baza kumbure bakaninyegeza ntibabitubwire kubera impamvu izi n'izindi.
Amatora y'abaje inama w'amakomine n'ay'abashinga amateka yegereje harabaye itegwa ry'amagrenade mu ntara za Ngozi na Kirundo. Abantu bane barakomeretse mu ntara ya Kirundo. Mu ntara ya Ngozi hakomereka 25, abagera kuri bane muri iyo ntara nyine barasiga ubuzima. Ubwo bisha bwagezwe abande abajeje intwaro baboha iyihe nsiguro. Clotilde Caraziwe yari musitanteri w'ico gihe wa komine Ngozi.
Abatifuze yuko amatora yoba, hari abateguye ama manifestation i Bujumbura bayamaze mu gihe. Nababwiye yuko ngaha tubona ingenzi nyinshi, no muri izo ngenzi harimwo abahora muri izo manifestasi Bujumbura babonye Bujumbura rutaja buko bariko baraduga hagati mu gihugu.
Mu migambwe tavuga rumwe n'uri ku butegetsi bati nyabuna n'ubutegetsi bushaka kudukumira mu ihiganwa ry'amatora. Deo Nimbesha aramutswa umugambi Fodebu mu ntara ya Ngozi.
Bijanye no gutera ubwoba abantu no kurondera imvo cyane cyane yo kugira ngo batubuze
bandi
abari ku butegetsi. Butegetsi butubuze kose guhiganwa.
Iruhande yabo bantu bane bahitanywe nayo magrenade, hari n'abandi bantu babiri bapfuye mu ntara ya Kirundo. Umwe muri commune Ntega aguye mu mishamirano hagati y'abanywanyi ba CNDD-FDD na Burunani Amizero y'Abarundi. Ubundi muri commune Bugabira arashwe n'umuntu atamenyekanye, uwo nawe akaba yeruka gutogwa muri batanu barongoye umutumba Ruhehe. Ubwo rupfu rukaba rwahawe intumbero y'amacakubiri afatiye ku moko.
Uku gupfa no kuraswa tubona yuko ari agatotezo ka moko. Iyo barimo bararasaba ukabona barasaba abantu bakiri bato batoranyamo abantu bari bafise ijambo, umuntu atagira ijambo niyo bashaka kwaguma ngaha. Rero bapfuma baturekura duhungi komine yabo tuyibivemo tubabise.
Numva mu kwezi kumwe barasaba iminsi yose kandi ubwoko bumwe umva ari gu.
Ku ruhande rw'abajeje intwaroho babonye ko ari abafise umugambi wo kubuza abantu guhunguka.
Jean Paul Hakizimana yahoze ari umuhanuzi wa musitani wa komine Bugabira.
Dufatiye kwimaze kuba tugafata nk'umugabo wundi yaretse kuraswa yarashwe yarahungutse, tukongera tukabona yuko uyu mukonseye yari umuntu yadufasha cyane guhimiriza abantu ko bohunguka, ndetse akaba yari yaranahunguye umuryango wiwe. Ikindi gira kabiri akaba yari yaragiye no mu mugwi wari wagiye kubwira abarundi bahunze ko bahunguka. Twe tubona ko ari abantu b'abagizi ba nabi batifuza yuko kumbure abahunze bahunguka.
Tugarutse mu bihe vy'amatora, inkoho zishika 60 zarafatiwe muri komine Giteranye mu ntara ya Muyinga. Abajeje intwaro bazagirije abo mu Runani Amizero y'Abarundi. Mabanzi Jean Baptiste n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga.
Vyafatiwe kubari muri wa mugwi coalition Amizero y'Abarundi. Ibigwanisho vyafatiwe iwabo, hanyuma bakabari bamaze igihe bahiga ko amatora atazoba, nivyo dutangaza. Bica vyerekana yuko koko umugambi bari bawufise kandi ko noneho n'ikivyemeza cabonetse.
Murunani Amizero y'Abarundi bati ntacyo tubizi ko Winja Claudine numwe mu ndongozi z'ugo Runani Imuyinga.
Yego, uba bafashe ubavuze bafatanye muri giteranye Dani turamuze mu mizi y'Abarundi. Baravuga yuko nawe nyina atakirekire yo babizi ko byumvikana ko ashobora kuba ari nk'imento nyaba bamugiriye, ariko nta ubizi neza azokwisigura mu butungane. Ivyo niwe yo bibazo ho gatwe kiwe, ariko kugwe ko amizi y'Abarundi ntacho tubizi ko.
Abantu 20 nibo bafunzwe Imuyinga bagirizwa ivyo bigwanisho. Munyuma yaho harafashwe izindi nko 30 ku mutumba wa Munazi muri komine Busoni aho zari zimbiye ni mu ntara ya Kirundo. Iyindi imwe ifatigwa kuri uwo munsi nyene w'igenekerezo rya 6 ukwezi k'8 mu rugo rw'urongoye Amizero y'Abarundi, ubu ari kumwe n'abo bandi ba mbere mwibohero rikuru rya Muyinga muri zo ntara zibiri abafungiwe ibigwanisho bagera ku 22 ushitse ko abandi babiri bo muri fraude bunyakuri mu ntara ya Kirundo nabo nyene bagirizwa gufatanwa ibigwanisho mu ntara z'uburaruko Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ndibi mwishwa wanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye oya nibishoboka yokunanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe.
Ya mesi byigo ntibingora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no hava sanga atari huri
ndo baruzi ko bose bameze neza nka jewe no shaba nyagumako ndariyo nda yakwa ngivyimeza kuza naho zovugana kuri phone si sawa
bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika misi yose kuwa gatandatu kuvisa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Studio Ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike imisi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuvisa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Yo ijambo ya set for common ground irasuye kubaha ikaze
ni kwijwi ry'Amerika byose na gashya mu kanya gatoro turatangira turaza kubagezaho iyo nkino ikinamico itegurwa na studio ijambo mu Burundi. Turacyavuga ku nkuru zo ku Burundi kandi banyamweru ni abanyamwema mu ntara cy'Ibitoke babaho mu buzima butandukanye n'ubw'abandi barundi ku buryo bwa rusange. Muri make abo banyamweru babaho mu ngorane nk'uko mugenzi wacu umunyamakuru Evariste Nzikobanyanka yagiye kureba uko babaho mu ntara cy'Ibitoke.
Abanyamwema bo mu makomini 6 agize intara cy'Ibitoke baremeza ko kubaho kwabo kutoroshe. Uyu mukenyezi w'umunyamwema azwi ku izina rya Gerukwishaka Ruminata ava mu Rukana muri komine Rugombo. Twamusanze ku mugwa mukuru w'intara cy'Ibitoke yaje mu Ruganda co kimwe n'abandi banyamwema ko kwigishwa ingene boshinga amashirahamwe bonyene kugira bashobore kwikenura. Aratubwira ingorane afise
ya mu muryango ababanyi tubanye neza. Urabona umuntu aravuga ati none je ko takundi n'ukora iki ntatembereye nk'utu tuntu ndose ntatujyanye Rwanda ko ariho twagurika twegere isoko n'ubu bishaka ubwiriye gukora gukore kugira saa 2 izuba rica ritangura kukuba mu maso gato urindiriye ngo ugire saa 5 uca usanga wagize ibiturika mu maso mu bitugu nicyo gituma umuntu aca atahakara.
Ubwo Ruganda rwari rwatunganijwe kuri uyu wa gatanu n'ishirahamwe ry'abanyamwema ku rwego rw'igihugu Albinos Sans Frontières Anise bangira inama nicegera c'uburongoye iryo shirahamwe amenyesha ko urwo Ruganda rwari rufise intumbero yo gufasha abo banyamwema kugira bave buhoro buhoro mu bukene bubugarije kakaba kabaye n'akaryo ko kubaronsa imfashanyo.
Nkuko twari twabyiyemeje kuva tugishingishira hamwe uno munsi twabatumye ko kugira ndaboro tubegeranye tumaze kubegeranya tutangure kubatunganya ingere mu kwitunganya muri komine hanyuma no kubaha ibitungwa ifungurwa imitaka n'amavuta kugira batangure kubona ingere mu kwikingira na cyane cyane ko muzi yuko ukuba rwacu rubangamirwa n'izuba hanyuma no kugira abashobora kwizonurura batangure gukora mu mashirahamwe batangure gukora ibikorwa byo kwiteza imbere.
Mbega ayo mashirahamwe iyo bari abanyamwema gusa
mu bisanzwe kubera abanyamwema bavuka mu miryango harimo abirabura ababyeyi babo bene wabo yitirwa ko ari abanyamwema mugabo abarimo abirabura bina abanyamwema kubera tuzi ko tuvukana rwese.
Umuhanuzi wa Mustaneri wa komine Rugombo ajejwe imibano aremeza ko abanyamwema babayeho mu buzima bugoye. Firme Habumuremyi ashima ko abanyamwema babanye neza n'abandi atari banyamwema ku bijanye n'ibintazi vyabaye mu myaka iheze aho banyamwema bahigwa buhongo n'abashaka kubagandagura byavugwa ko babashaka ko imihamuro ubu byaracureshe nk'uko Firme Habumuremyi abivuga.
Byarahashitse harabaye ibihuhwa bikwiragizwa hirya no hino babita yuko ari amaboro ico gihe rero twebwe abajeje intwaro twarakoze ikogwa gikomeye cyane cyo kubakingira abenshi baragize ubwoba nabonye naho baherereye turaheza turabahereza indaro turaheza aho baba baraba ku mugwa mukuru w'ikomine tumaze gukwiragiza inyigisho ku mitumba twavuyemwe rero tubasubiza muzabo ubwo babgaraheze babanye neza nabandi barundi bose
mu makomine 6 agize intara cibitoke haharugwa abanyamwema bagera kuri 80 mu cibitoke Evariste Nziko banyanka ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika noneho ikinamico inkino ya studio ijambo
intamenwa mutegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Nagiye rero ntangure kubakengurukira ko mwagize neza gusubira kuza kudufata mu mugongo.
Ni mu cheke yemwe. Mubirize cyambo.
Iwe bitabo ushaka wihorere, abantu bareka kuyogora kuko bazi nge navuga amajambo.
Ijambo nyamukuru rero kwari kubabwira ko naho mwene wacu yapfuye hatacononekaye ko jewe nkiriho kanatsinda n'abakera bari amaze bati ahari abagabo ntiyapfa abantu
sinakubwiye kabisa maze uhore wumve inge narokomboka
kandi minati sinari gufata ijambo nk'aho hemo nari kuba ndamurengera kandi umupfakazi Iluminata mwene wacu yasize nzomubungabunga nk'uko umugabo wiwe bikera yahora mubungabunga
aho hoho nuveko
mureka avuge ndaca kugorora abo bana yasize Gideon na Yvette ndabasabye ntihagire uzobita impfuzi jewe nkiriho nzobafata nk'abana nikuriye mu nda
ko twarabonye n'ikaramu wabaguriye kuva hose wabo yitabiye imana
murazi kandi ko mwene wacu bikera yari yararonde matungo yasize ari bitungwa canke imirima nzobikubikirana nkuko yahora bigira
bigabo bimwe naho ndakubwira kwa ngora ubu naho ntavyivugiye
naho mbona umengo ntimubyemeye murabona yuko intigira amaso manini ariko itibonera Iluminata zo mwama hafi ndamufashe gutunganya ibintu mwene wacu yasize
yemwe atantambutse kumubyimba nta bintu by'abana banda zokorako
wewe ni wihorere gusa ibyo ni vyipfuzo vyiwe ahari abagabo ntihagwibara
hanyuma abazanye umubira mu bundi buryo baci babereka ingene mu budushikiriza tugira amahoro
ntabara bigabusuke mu mabisi
tugira amahoro avuye kuhoraho nk'uko mwene wabo n'umuhisi yajije kubivuga uno munsi n'umunsi mukuru wa nyuma w'umuhisi bikeba
basha mwene wacu yari umugabo atarakagabo
reka kumurogoya wewe ntiwahereje ijambo ryawe
naho rero tuvuga ko ari umunsi mukuru we wa nyuma twebwe abaryango ntituzomwibage kuko urugo rwiwe ruzokwama ruhagaze kuko yasize umukenyezi acibwe ashobora kubungabunga urugo uko bitegerezwa
na cyane cyane ndamufashije
amufashe abona byananiye
yasize kandi abana mubona ngaho Gideon na mushikiwe Yvette nabo nyine bariko barisununura bashobora gufashanya na nyina mu gutunganya ibyo basigiwe n'umubyeyi wabo ntihagire rero undi muntu azobagora tubisabye isengero rikoranye
reka kubagora abo bacoko hari icyo baramenya mu byo gutunganya urugo
none kuva se waba bapfa ibyo yabo niwe wabibatunganiriza
mbega Iluminata ni kuko umunyigiti inyuma
ugabuhora ntiwihe amenyo y'abatwenzi
Niriwe ndavuga menshi murazi mwese yuko umushinga ntahe bikeba yafasha abandi hakaba umuntu yoba yaramufitiye akademi avuga gasubize kare ribibono n'umufakazi yasize tubwira amahoro
Mbega wa Patrick bagiye gaduri
bashe baduseze kera iriga mugabo baje kure wa
none uki bagiye batanseze ngo mfume ndabakandi gacupa kamwe kamwe ngo bagende basoro
ka wangu tobe twasigaye ngaha turahababe kandi nabonye bari baronse uko ibintu mwagize sivyo nahora mbona handi gushikaho mwongera inzoga bara
none gadorine ubise kimwe kigira yonje
yego
ngo kutiba hanyo
bashe Papa wanyu byabonetse ko yarafise abagenzi benshi kwe.
Yarabafise.
Mushana irebe dusegera mukanyinda kujya gutira yandi mabank.
Namwe mbwiye washabujya nabashimye gose. Kuri mwaruteye iteka twe nagashikanje impete. Kana mama yagiye ko mwaje. Mugume hamwe rero nje kubazana izindi mwe muyinywera nyisomere.
None wowe ngo mutuzanira na udasoma.
Yo nanyo ifanta. Kana ameza kwegeranya ibintu burya nca nje kunywa yindi fazi kuko nabonye zicuzu.
Ariko gajide niko kitanyuka yugagahiye kandi urumugabo angana gute
utumugabo
kabonye
yari umugabo papa nyawone abona doyine twarabuze
none waretse kunywa kubera ubuze papa wawe usoma shaka yo gani wowe kunyibagiza izo ngorane
nukuri ntangorane yashaka mfise kuko turi kumwe na mama mugabo naho no kunza uko ndazigaho kandi zinzoga cyane cyane ukiri mutodoshye
aho usanga ni mama wayazikubuje iki jewe basha naho twaba turi kumwe na papa ndasoma kweri nta wumbuze
reka no kuri na jewe si mama yazimbuje iki ahubwo na ngako no cyando muranga sanga nabayimborerwa ndahava ndamushaguza shanda mutoni
ahubwo ni abatari yakubujije uraraba neza kutazuhava mushavuza wibaza ngo uri kuramunezereza
umva no mushavuza guteka dore kandi ntemwa ngo mboregwe ndamushyire kwisi
erega jidi yaje muvye aragerwa no kubona umwana we wakuze kama muzo w'umwereka mu gusoma kayoga ahandi hazaguma abona kukira umupeti
Jewe nuko uyu nubunzo gwandu mu peti kuri mama wanje.
Ndombe bashikiki.
Ayo nyine ni yambira ko bimubaza ko nta nzoga. Aho basi nta nzaduka kuzi. Ni
kai cyane.
Narasoma
doko. Kishinga ibyo abaje bavuga hoho. Okora bi aho bwogisa. Rabo twongere twese mbona twakamije.
Nanu.
Sa.
Ere kuri yongera gacupa buranywa. Urabona ko ngifise bifatiri.
Ndabanda nywa ntacu. Ariko rumuna. Ugi ndyazi byara kwishye. Aba basaza njye bonaga ntuze. Wamenya ko basangiye ibere.
Rega he wowe nuko bakuruta bona utwo musaza wawe ndebere yigira.
Ha. Ugiye rero ndakubwire gashya. Nuko bakabivuga. Umuhigi wa kure ntavunimbwa. Ugi bona nkinga hatwara huta na.
Nama muragwana.
Neka reka. Navyo.
Reka je harantega. Araza ngakavuga nkihorera. Ariko cyo ntazomwemera no kwigira bikera muri ino nzu.
Ibyo horaza kubikugerageza ko garumina.
Basha musaza uramubari.
Ntakumbwira.
Kandi asize umugore wiwe hajya muhira.
Bwabo ndindebere ndahevye nta muntu arimwo. Agatangura ubwo buhimbirira ntuzo tutaranaganduka kuri mwene wabo.
Mugabo ntacu. Haracari habagabo bijunja n'ijambo. Ngira ngo bazodufasha nihagira ingorane. Mugabo twumvikane ndaru.
Yego sha.
Na uri kure ntuzoduhebe.
Eka wa muntu. Uje uri kure abari kure nyene. Narumvise musaza wanje agwaye, nyumvira ngo nibisanzwe nzoba ndasimba. Kandi heze na kabiri numva ngo yacikanye. Natwe kuyahura n'ukuri.
Erega ntiyagwaye iminsi myinshi. Yafashwe bukumbi kwa muganga ntiyamaze na kabiri. Hewe, ibyo rengo tubireke.
Ngo tubireke nyene. Nibavuze ngo ntundi marwa n'intore.
Meza
ho gacupa nsome. Musaza anje bikera yapfuye ari umugabo.
Ihakiri usome nshuti yanje.
Yego sha.
Ushima yari umugabo. Turindira ndakwereka ikimazi baduhaye urabe uko kingana.
Emwe, nabonye ko amaba hashe yari menshi. Erega umuntu buri ihabwa ntutse. Ugira ngo iyo aba yari ndebere. Umugabo ntavye ndamwipfurije. Ugira ngo gashe yari kuronka nikuta.
Urabona batije baratsindagira amabahasha mu giseke.
Ubonye.
Ugira ngo uzosubira inyuma n'amaguru.
Eh.
Nzogufatira ipikipiki gushikana muhira.
Yo, Jewe ngendera ku ipikipiki ndiro ta. Yo havinaga mama wanje nkamara ma.
Ngoya.
Uzoma ko kanoti yo igerereye. Ngende ndagura gacupa mu nzira. Aho nzoshikira hose nzoba ndashika.
Ereka ndaruzaniye bwa bundi wanyu muracari mu giputa. Ina natwadukecu twaheza amenyo, twandarira ku kamoto.
Niyo ngende mu muduga ndakubwire. Ngende ndadawa. Ngashika iyo ndi mutima wamvuye.
Nuko ari bitunga biraho no guherekeje nka kuja butsuruzi ho mugaba abakozi yo batambona hafi baca bigira ivyo bashaka
ariko garumina ukuru rintwari y'umukenyezi je ndakubwiye
ndagerageza gukera
jewe narashitse ndaraba ingene urugo rusa ndaraba ingene hashajije ni ingene rusa nabana n'ukuru tari gitangaza c'umugore
ndagerageza nyene kugira ngo ntibankishe mwijisho
yego
abana banje n'ukuri baramfasha kuko bigenza neza
aho sha
Ivete agira kore konkuru
yego
Didiye nawagira heza umwaka w'umunani
umva Mbega nyine bari hehe kugira ngo baze tube tubaganira ko nzozinduka ngendeje.
Mbese kita kwimugarira gabanutse ubwo se wewe wayimaze uyicara.
Ariko hewe je urankarira. Aha muri runo rugo. Ni jewe ndi kita gushika naho ncane imyugarira.
Ye? None wagira mbazu wundi nde zuje duje muzi.
Umunsi nyene nyaziko litahabaye. Ngira ngo namwebwe ntimushobora kuzohaba.
Mbe nahandi ko numva ufunafuna uri kukora.
Ndiko ndiyoga ibishanga.
Eh.
Erega hamwe nava kwa Ruminata natemvye hajya mu muhori.
Hehe. Wewe wazingukira ngo namaze.
Aho ndazibe ne wazingurije.
Data wanje nakenza kuraba urugubona ko twari twarutaye twese. Mbe nyene. Dorine mwazananye.
Aho twazanira twari twajanye.
Yeah? Ugira umbwire ko atawuri ngaha munsi.
Muhamagara umwumve nawe.
Dorine. Uwe dori.
Yeah. Akwiri gurime numutwe nta uri ngaha munzu. None ko waje kare nti wari kumubona ho yaza.
Ntashobora ko yakinyuma kuba yumvise ndiko ndugari.
Oya noneho si hari. Numucaro nije na wakije muziko. Nuko nyene hari byiriwe ahandi hoho twari kurara ubusa.
Mbe nyine wamusize yeko ndakubaza ukamenya ntacyo bikubwiye. Wowe ubona ko ari by'umwana w'umukobwa ya masaha kiri mu gahinga.
Jewe namusize kwa Ruminata ari kumwe n'urundi runganwe. None ndacafata umugozi hamubaha nkamuzana
wa mugorewe ubukanura ubone urya mukobwa ageze mu myaka mibi hajya wosanga arakomeritse shanta ziba kuvuga
reka nawe kuba waturira nabo umwana jewe Dorine ndamwizeye yaraciye ubwenge umukobwa ageze mu mashuri makuru ntabageze kubona ikibi n'iciza
huwa ntabakuze kumurusha babona bagira amasanganye erega sikita bugijoro n'ijoro nyine
ijoro n'ijoro nyene Mugabo dori narazi kwigerera ndamuzi.
Maina, ingyango mwavuganye ko havararaye.
Eka ntabyo twavuganye. Mugabo ni yabona ko bikenewe akarara.
Jewe
ndamwize yazotaha nejo. Nibatangura gutamba, acava mu bana datanga.
Ingereka mbe bintu wenge. Ariko Ruminata yobemera gutamba, kandi arubanza kugugandura.
Namba y'Ruminata yobankira nyene.
Ino.
Nayo bajya abana babo ntaco bibabwira. Nari jya baba hayu twabasoma bakaba bafise na gwaru radio se yabasigira
Reka sikita ndakubwiye
Sa
ayo majoro yiwe mukobwa wawe niya byarakarambaraye tuzosamba kubiri eh ubura bimenya aho nsigaye mvugwa ngo hotel yo sema umve iyo nduru numva kumenga ni ya Dori
Oya si woreka guhamuka
eh ubona cabaye ga
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasezeye naho ubutaha.
Ako ariko nagashya. Tuzaje dukomeza tubagezaho iyi nkino intamenwa. Uri wa gatandatu ku mugoroba isa 12:15 ku isaha mu Rwanda no mu Burundi. Kuba twumvaga rero naha tubaye tucumbika ibiganiro byacu by'umunsi ariko nongera kubararikira ko muri iyi weekend tugomba tubagezaho ibyabaye mu Burundi mu mezi atandatu ashize tureba intara ku yindi abantu bishwe abantu bafunzwe abahunze ibyangiritse icyo bazize n'ibindi namwe iwanyu turabatumiye muzatubwire uko byifashe